kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abayuganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri Yobora. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jwe Diane ni nahazo. Amenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi aribo Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mbozenzi na Ejide Harerimana bararumanije umwaka uno munsi kwa kane bari mu gasho.
C'est donc extrêmement préoccupant. Le nouveau président élu du Burundi n'a rien fait pour mettre fin à la politique de prédation de la presse. Nous lui demandons de gracier ses journalistes.
Uyu ni Arnaud Projet atwari gisata cha Africa mu ishirahamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF mu Funyafunyo. Muri make aha Projet agira ati birababaje ko amaze umwaka mu mbuto bazira ubusa. Turasabye perezida mushasha w'u Burundi abarekure gutyo u Burundi bwe bwiyambitse agashambara mu by'ubwigenge bwo gutangaza amakuru. Mu gihugu cy'u Rwanda naho leta yagabanyije ibiciro by'ingendo inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu. Naho aha muri Amerika uno munsi kwa kane perezida Donald Trump na Joe Biden yahoze ari viceperezida baraza guhangana mu kiganiro mpaka cabo ca nyuma kiza kubahuza nk'abakandida perezida mu matora yimirije. Ano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tuyafitiye hirya nino ku isi reka tuyahere ku mugabane wa Afurika aho muri Côte d'Ivoire imyiteguro y'amatora iri kwirangwa n'uruhagarara. Abantu batandatu bo mu gisagara ca Dabu kiri mu bumanuko bw'ico gihugu mu kiringo c'indwi imwe niwe wamenyekanye ko bishwe. Tubibaza mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Abo bantu bishwe muri indwi mu gihe abashigikiye n'abadashigikiye perezida Alassane Ouattara bariko babandanya kwagirizanya uruhagarara rutera guyongera mu gihugu imbere y'amatora ategekanijwe ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi. Abategetsi barafashe ingingo y'umukwabu wo mu ijoro couvre-feu ku munsi wa gatatu mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi bwabereye mu gisagara cha Dabu. Mukuru w'icyo gisagara Jean-Claude Niany yatangaje ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'abantu bitwaje inkoho n'imipanga. Uruhagarara rwadutse muri Côte d'Ivoire kuva mu kwezi k'umunani igihe perezida Ouattara yatangaza ko azosubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abatavuga rumwe nawe bari yamirije iyo ngingo bavuga ko iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Muri rusange abantu barenga 200 baramaze gupfa mu myiyerekano n'uguhangana kwabaye hagati y'abashigikiye n'abadashigikiye perezida Ouattara. Ibyo byatumye haba ubwoba ku ruhagarara n'ubwicanyi bishobora kwiyongera muri Côte d'Ivoire. Amatora yabaye imwe amatati haraheze imyaka 10 yaratumye haba ingwano yahitanye abantu 300,000. Ariko Nan Bedie yahoze ari umukuru w'igihugu na Pascal Affingwe Sam yigeze kuba umushikiranganji wa mbere nibo banyapolitike batavuga rumwe na leta bariko bahiganwa bikomeye na perezida Ouattara. Basabye aba bashigikiye mu rwiheze kutita abayo matora hamwe n'ukuyaburizamo.
Perezida wa Amerika Donald Trump azohagararira abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kuza na Joe Biden yahoze ari viceperezida akaba azohagararira abademokrate muri ayo matora. Uno munsi ku mugoroba ku masaha yo muri Amerika barahangana mu kiganiro cabo ca nyuma. Fidel Niyongabo n'ubu turacari kumwe.
Baza guhura amaso mu yandi uno munsi kwa kane mu ijoro mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee. Abo bategetsi bombi barengeje imyaka 70 barashamiraniye mu mpari za mbere z'amazi minota 90 hari mu mpera z'ukwezi kw'icenda kurangiye. Mu mpari za nyuma z'uyu munsi umugwi wigenguje uje gutunganya izo mpari wafashe ingingo yo kuzimya amajwi y'umwe muri bo mu gihe uwundi azoba ariko aravuga mu kiringo c'iminota 2. Baza kwishura ku bibazo bitandatu biraje ishinga abanyamerika muri iki gihe bizoba byatowe n'umumenyeshamakuru azoba hagarikiye impari z'uno munsi Kristen Welke akorera televiziyo NBC. Mu mpari z'uyu munsi abanyamerika bakigonanwa ku myapolitike bazotora baraza kuronka akaryo ko kwibonera neza aho abo bakandida babiri bifuza gushikana igihugu mu gihe umwe muri bo azorahirira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza w'2021.
Fidele kanongere ku nkuru yawe yuko iki kiganiro cha Joe Biden na Donald Trump ijwi rya Amerika riza kugicisha ikibiriraho ku mbuga zacu zitandukanye arizo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com aho ni kuri internet no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu ku masayo mu karere aza kuba rigeje isaha icenda z'ijoro ntimuze gutangwa gukurikirana ico kiganiro tubararikiye tugumaha ku mugabane wa Amerika aho leta zunze ubumwe za Amerika zirajishinga n'imyerekano ikaze ibandanya kuba muri Nigeria Fidel byifashe gute
ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwiyamije uno munsi kwa kane ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'inteko zijeje umutekano ku basivili atabigwanisho bitwaje basabye ko hobo kwifata ni minsi ibiri inyuma yuko inteko zijeje umutekano zirasiye bamwe mu bari mu myerekano yo kuyamiriza ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Lagos. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko bakiye neza inkuru y'itohoza ryihuta ku ikoreshwa ryayo ryose ry'ingufu z'umurengera ku bari mu myerekano. Yasabye ko ababagizemo uruhara bo bibazwa hisunzwe amategeko y'igihugu ca Nigeria. Igisirikare cya Nigeria cyasabye kurungikwa muri leta ya Lagos hamwe byo kenegwa kugira gikingire ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaje hamwe n'ibibanza bya leta. Uramatari w'iyo ntara Babajide Sanwo Olu yatangaje iyo nkuru uno munsi kwa kane ngoye abari mu myerekano kuva mu mabarabara.
Urakoze Fidel Nyongabo kuri ayo makuru yose uheje kudushikiriza mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Nene nche kumasonga nkitangura kuri no wa kane amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi bararumanije umwaka bari mu ibohero rikuru riri mu ntara ya Bubanza bakatiwe na sentare nkuru y'igihugu iyo ntara gufungwa imyaka ibiri bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwifatanya n'abarwanyi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana akorera Kigali mu Rwanda.
Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harimana bafatiwe mu ntara ya Bubanza igenekezo rya 2022 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019 bagirijwe gukorana n'imigwi igwana mu gihe ariko imbere yo kujaho ibubanza babanje kubimenyesha abajejwe intwaro mu nyuma bahavuye binjizwa ibohero rikuru rya Bubanza ku rubanza baciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Bunguruje muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa ariko naco yahinduye kuko igihano cyo gufungwa imyaka ibiri n'igice beni hadabu yo muri yoni y'amafaranga y'amarundi kuri umwe umwe cagumyeho. Ifungwa ryabo ryaratangaje ryongera ribabaza abanonosoye umwuga wo kumenyesha amakuru aho bamenyesha ko atakosa ry'umwuga bakoze. Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi amenyesha ko aritotezwa rikorerwa abamenyesha amakuru mu kazi kabo agasaba ko barekugwa.
Ingendo ya leta yo kubandanya itoteza abamenyesha amakuru nta kindi ifasha iyo leta atari kubandanya yerekana ishusho mbi y'ico gihugu mu makungu kanatsinda nta gihugu gisasirwa indava ngo nuko gitoteza agateka kazi na muntu na cane cane akabamenyesha amakuru. Aba bamenyesha amakuru bagenzi bacu bamaze umwaka wose batotezwa atakindi bakoze atari umwuga wabo nta kindi byo vyara atari uko ishusho y'igihugu iguma itosekara itosekazwa nabo ahubwo bo kwiyumviriye koko guteza imbere igihugu biciye mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu kubahiriza umumwe wese mu kazi kiwe. Ico kandi umuntu yovuga kuri uno munsi nuko twotera intege abamenyesha makuru bagenzi bacu burira ntibutera ku mpeshi umunsi ntahe yasubiza ijambo bazoheza nabo bambi kumutamana bambi kwizera kanatsinda barera.
Muri kino gihe hari abamenyesha makuru bari mu ibohero bazira akazi kabo. Alexandre Niyungeko asaba abandi bari ku kazi kudacika intege bagakora akazi bubahiriza amategeko agenga umwuga.
Ku bamenyesha makuru bari mu Burundi bakorera mu Burundi bakora mu bihe bitoroshe ico umuntu yobabwira nuko bogira ati komera ku muheto. Twobagira tuti komera ku muheto akazi dukora n'urugamba rukomeye ariko kandi ico umuntu yovuga bokora ibishoboka kanatsinda umuntu abumenyesha makuru kubera ariho. Ico tubona nuko iyo leta ibyo ikora ishobora no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu ivyo rero ntawoheza ngo abigireko barakora ibishoboka bidashoboka navyo babibangire kuko nakarengo nta uhangana no umuhamba
mwitangazo amashira hamwe haranira gateka kazi na muntu ari wa Amnesty International Human Rights Watch na Committee to Protect Journalists yasohoye kuri no wa kane aha bamenyesha makuru Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Muzenzi na Egide Harimana barumanije umwaka bafunzwe yahavuye tegwa ko igikumu n'amashira hamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu n'ayabamenyesha makuru ku isarenga 60 ayo mashira hamwe asaba ko abamenyesha makuru barekugwa ubunyene kandi atakinize gusabwa kuko bafunzwe bazira kazi kabo ayo mashira hamwe amenyesha ko kugumiza abamenyesha makuru mu munyororo ku mvuzo zidafashe yerekana ko mu Burundi naho abatware bahindutse ko leta y'u Burundi itaraba ryiza abamenyesha makuru bigenga kandi ko itubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ikiri ku mutima ayo mashira hamwe abona kandi ko kugumiza abamenyesha makuru mu bihero ari ubutumwa bw'iterabwoba ku bandi bamenyesha makuru kugira ntibabandanye bakora umuga wabo uko wanditse bikaba no guca kubiri nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi kubijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza iry'umuntu agona we n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye igikumu kuri iryo rikugwa ry'abamenyesha makuru ririko rirasabwa n'amashira hamwe atandukanye yaba yagateka kazi na muntu n'ayabamenyesha makuru leta y'u Burundi kugeza ubu nta na kimwe irabivuga ko Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana tukiri kuri no dossier ayandi mashira hamwe mpuzamakungu aharanira gateka kazi na muntu asanga leta y'u Burundi irekuye abamenyesha makuru yo bayiyambitse agashambara mu byo kubahiriza ubwigenge bwo gutangaza makuru mugenzi wacu Roger Wirika neza yaganiriye na zime mu ndongozi zayo adutegurira ino nkuru
Uhereye kwishyira hamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibi ya RSF kugeza ku muryango mpuzamahanga uhanye agateka kazi na muntu Human Rights Watch uciye kuri mugenzi wabo Amnesty International bose basabaye kurwa ry'amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenge iwacu avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone Arnaud Froger atwari gisata cya Afrika muri RSF yavuze ko abakozi ba iwacu bafungiwe ubusa yongeye ko ko muri sentare byabonetse neza ko dosiye yabo yera niko gusaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukoresha ubasha bwiwe akabarekura
Ce 22 octobre 2020 marque un bien triste anniversaire pour la presse burundaise puisque ça fait
kuri itariki 2022 z'ukwezi kw'icumi no munsi w'isabukuru mubi kubyerekeye kumenyesha makuru mu Burundi kuko aheza umwaka wose abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe kandi nta munyamakuru mu Burundi yari bwamara ico gihe cyose mu buroko azira ubusa Birate yakoba rero na cyane cyane ko president mushasha yatowe atana kimwe yakoze ngo arangize iyo politike mbi y'ukuburabuza itangazamakuru mu Burundi iburabuzwa ryatanguye kuva kuri leta y'uwo yasubiriye iterabwoba rirakomeza abamenyesha makuru baracafunzwe tukamusaba guhikigongwe abo bamenyesha makuru cyo bari kimenyetso ciza kwitangazamakuru ryo mu Burundi riri ku nkombe ryasogerejwe riratotezwa n'uburi kiriko kuva mu ndyane zo mu mwaka w'ibihumbi 2015
de répression constante depuis la crise de 2015
eka na Hassan Nicholson mushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International avuga ku kibanza cy'amenyesha makuru kitari mu ibohero yishira hamwe n'andi menshi yari yandikiye president Ndayishimiye imbere yuko yimikwa saba kubarekura cyo kimwe n'abahanira gateka kakiremwa muntu bafunzwe mu gihugu ciwe umfasoni yemeza kubacitsa intege ariko batazoreka gusemerera
koko turacitsa intege kubona inyuma y'umwaka wose bahagaritswe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakiri mu ibohero userukira leta nk'akarorero ntiyigeze rekana ko abo bamenyesha makuru bo baravuganye n'abiswe abarobeli turadendibukiwe kubona ugusaba ubutungane atacu byashitse ko ariko ntituzoreka kuguma tubisaba co kimwe n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu
Fojana wasigura kubwigenge bw'itangazamakuru ari intango y'umurindi w'iterambere muri byose agahamagarira umukuru w'igihugu kuvyitwararika
Cette politique ne peut plus durer, elle n'est pas tenable. Le Burundi a besoin d'une information de
Iyo politique n'ishobora kuramba. Uburundi bukeneye inkuru zitomoye. Abarundi nabo muri rusangi barakeneye amakuru kandi kugira ngo bishoboke nuko abanyamakuru bacidadira bakora umwuga neza badatinya ingaruka mbi. Ire kugwaje abanyamakuru ba iwacu nico gipimo. Ibinyamakuru byo mu Burundi bizoronka gahengwe nayo Burundi muri rusangi butora koyoko. President Mushasha afise ububasha bwo kwiyugurura no kwemera abaharanira agateka kazi na muntu n'ubwisanzure. Ni ngombwa ko aba banyamakuru bamaze umwaka bafungiye ubusa barekugwa. no munzano ukomeye mu minsi ya mbere ya president mushasha w'u Burundi
pour les premiers pas du nouveau président du Burundi
ni kwa komeza menyesha eroje uri kaneza ijuri ya America.
Ijuri ya America, Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Turakomeje namakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Rwanda, leta yagabanije ibiciro vyo kuyunguruza ni nyuma yaho abanyagihugu berekanye ko batishimiye bishasha vyaheruka gushingwa. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira.
Nyuma y'icyumweru kigorura gisohoye ibiciro bishya by'ingendo imbere mu gihugu, abaturage bagaragaje kutishimira ibi biciro bagenda babitangaho ibitekerezo binyuranye. Bamwe bagiye bumvikana ku maradiyo akorera imbere mu gihugu bagaragaza ko uru rwego rwirengagije ubukene benshi mu Banyarwanda batewe n'icyorezo cya COVID-19. Abandi berekana ukutishimira iki cyemezo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Byaje gusozwa n'uko ibiro bya Minisitiri w'Intebe bitangaje ko bigiye gusubira kuri iki cyemezo, maze ibiciro biza gusohoka biri uko byahoze mbere ya COVID-19. Itangazo rya rayisohotse kuri wa gatatu ryasohowe n'ikigo RURA ryasobanuraga ko Leta igiye gushyira ubwunganizi buri hagati ya 20% na 30% mu rwego rwo kunganira abakora imirimo yo gutwara abantu. Mu itangazo ryasohowe na RURA ryagaragaza ko ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali igiciro cyazo kivuye ku mafaranga 25.9 kuri kilometero kigashyirwa ku mafaranga 21, naho mu ngendo hagati mu mujyi wa Kigali igiciro kuri kilometero cyavuye kuri 28.9 gishyirwa ku mafaranga 22. Umuyobozi wa RURA Leto na Colonel Nyirishema Patrick yasobanuye uko ibiciro bizahinduka ugendeye ku biciro byari bisanzweho n'amafaranga azajya yishyurwa.
Navuye i Kigali akajya na Nyagatare umfasha kugera urugendo rurerure yakaba yishyura 2490. Inyunganizo rero Leta yashyizemo ivuze ko n'igiciro kizaba 3390.
Nyuma y'icyo cyemezo ibyishimo byabaye byose ku bari bakozweho n'iki kibazo cyo kuzamura ibiciro by'ingendo. Aba baturage ijwi rya Amerika ryabasanze mu kigo kitegerwamo imodoka cyubatse ku Kimironko mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali.
Byatunejeje, abantu benshi bigumwaga kujya ahantu, bari bafite abavandimwe, bari bafite inshuti.
Byari bivunanye cyane n'uko nyine baducaga amafaranga menshi kandi kubera iyi COVID amafaranga yabaye makeya. Ubwo rero kuba batugabanyiriza ibiciro byatumye ubuzima bworoha, kubera ko abajya ku kazi, abafite ingendo zijya kure byatworoheye cyane. Nakoreshaga amafaranga agera ku 1000, ariko ubu ngubu ndi gukoresha amafaranga makeya nabonye byakatutse.
Sinakore ni hano mu Karere ka Ruhango mu Majyepfo. Ariko nkurikije ko mbere tike yari 1490, urumva ni cy'5 mwibiho bya COVID ikaba yarabaye 2400 kugera hariya mu Ruhango. Urumva ntago nakiriye neza ko kuba igiciro nagenderagaho cyahita kikuba kabiri kugenda gusa, kandi nakabaye ngenda nanagaruka.
Ibyari bisanzwe ko Abanyarwanda bagaragaza mu ruhame ko batishimiye ibyemezo bya Leta, ariko ibyo kuzamura ibiciro by'ingendo byaramaganwe cyane n'abantu bo mu nzego zinyuranye bituma Leta yisubiraho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anastasi:
hari abantu benshi bazinduka batega imodoka bajya gukora uturimo birwanaho kugira ngo babone udufaranga. Icyo gihe niyo serivisi ibageza aho bakora, yabagiye gucuruza, yabagiye indi mirimo y'ubukorikori. Niba kugerayo gusa bimuhenze cyane, birumvikana ko icyo azavanamo ari gito. Ariko niba Leta mu kugira ngo agere imuhaye umusaruro wa 30% kugira ngo agereyo, ubu ni ingendo uhaje uroge kandi uzamuke kandi ukire kandi ubeho neza, byakosowe abaturage twabumvise. Ariko ikindi kigomba no kumvikana, ntabwo ibyo RURA yari yakoze yabikoze yirengagije inyungu z'abaturage. Yabikoze mu rwego rushinzwe kureba izo serivisi uko zitangwa n'igiciro cyazo.
Iki kibazo cy'ibiciro cyafashe intera itari isanzwe igaragara mu Rwanda, kuko hari benshi bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba kugira icyo yabikoraho. Mu muhango wo kurahiza abasenateri bane baherutse gushyirwaho n'umukuru w'igihugu wabaye muri iki gitondo cyo kuri wa kane, Perezida Kagame yasabye abagize Sena ko bajya basobanurira abaturage ibyemezo Leta iba yafashe kuko iba yagerageje kuborohereza. Yakomoje kandi ku kibazo cy'ingendo cyavugishije abatari bake. Perezida Kagame avuga ko bagiye kuzakiganiraho neza.
Ntacyo tudakora, ngira ngo maze iminsi mbona abantu batakamba ku bibazo bya transport, ukuntu abantu uko bibahenda, uburyo iyo bava ahantu hamwe bajya ahandi, icyorezo duhanganye nacyo, uko tugenda tugisohokamo dutera intambwe, ntabwo ibintu byose byahera ko bisubira uko byari bimeze. Byo rero barabyiga, turareba ibishoboka, ariko urundi ruhande bivuze ko kuko aho abantu bashobora kumva ko kugenda bibahenda bibabangamiye ubwo nayo ni intambwe twateye kubera ko aho tuva ni uko ahubwo ntawari ukwiye kubagera ahubwo turashaka ikibazo aho kiri mu kugira ngo abantu bashobore kugenda.
Ibiciro bishya leta yashyizeho bisa n'ibyahozeho mbere ya COVID-19 ibyariho mu mwaka w'2018. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika turakomeza n'ibiganiro byacu tubafitiye muri kano kanya. Ibikorwa byo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda birabandanya. Bamwe mu Barundi bakiri muri iyo kambi bifuza gutahuka. Bamwe mu Barundi bakiri muri iyo kambi bifuza gutahuka bavuga ko ibikorwa byo kubandika vyikwega bagasanga ko hoba harimwo no kubananiza. Gusa twokwibutsa ko ivyagejeje nk'ivyo biherutse kwamirirwa kure na RCR ishami rya onirijejwe impunzi ryasiguye ko atakubatevya ahubwo igikorwa co gutahukana impunzi citonderwa na cane cane kuko abandikwa bose barinda gupimwa ingwara zitandukanye zirimo corona. Mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yakoranye na bamwe mu bakiri muri iyo kambi barabigaruka ko ariko imbere yo kuvugana nabo yabanje kubaza uwitwa Maroha Leopold aheruka gutahuka ibyitahuka ryiwe.
Yewe maze ukwezi n'iminsi muri Kenya ngeze hano uko nafatashe ikizi cyo gukenda ni kuri mu bintu batwakiranye ugweze nta kibazo na kimwe abasubizwa ku mashuri basubiye rero basomba rimika nka jewe natashe neza ya mashuri ndiko ndarondera diplome d'equivalence equivalence diplome vraiment bisubigenda neza cane nta muntu akutugwara nta muntu agutuma urutoke ibintu byose bimeze neza cane vraiment amahoro yose kuko ngerageze kuraba umuntu arataha saa yine z'ijoro saa tanu sinkirase vraiment nimyidegenzi ari wose mu gihugu vraiment uko ndabibona
ababanyi inshuti babakiriye gute?
Ababanyi n'inshuti ni kuba twakiriye neza cyane abantu bose baba uko ndabibona bagashaka kuganira nawe bagashaka ko muvugana bakwakiranye ugweze vama niko nabivuga kuko niko nabibonye.
Muravuze ko mwashitse mu Burundi muhejeje kwiga amashuri muri kumurondera ukuntu bo gereranya bakagira nka equivalence bakaraba amashuri mufisi na diploma mufisi mwari mwahejeje hehe?
Nahejeje kuri Inesi Ruhengeri mu Rwanda.
Mu mashuri angana gute? Ni licence ni diplome y'humanité ni maîtrise?
Nahejeje licence muri education mu gisaka cya cyubwigisha mu gisaka n'icyongereza.
Ni byiza cyane rwose. Tugarutse kuri mwe bije aho mu ikambi ndazi ko batari bakiriye muri komu yitegura gutahuka igikorwa cyo gutahuka muri komu cyitegurira gute ibintu byifashe gute?
Ni ukuri mu bintu bijyanye no kwitegura gutahuka turimwo nanjye ndimwo n'abandi benshi uko ibintu byifashe sinuvuga ko ari byiza. Si byiza kubera nk'ubu umuntu arashobora gutaha yiteguriye gutaha byose yarahejeje ugasanga kuri liste ntariko cyangwa naho abaye ko umuntu ugaca wumva ngo wewe ngo genda bahejeje kugupima corona bahejeje no gusinya ugasubirana nyuma agapapuro wasinyiye ko wasohotse inkambi nyene utakira umwenda gihugu bambe utakira impunzi bamaze kugusohora bakubarira urabaza igituma bagusohoye bakavuga ngo wewe ngo urwaye corona bamaze kukubarira ngo urwaye corona bacha bakubarira ngo taha muri community. Iyo corona rero twebwe sinzi ngene wabugwaye corona ho kukujana mu kato ahantu habigenewe ko babibonye bagaca bagusubiza inyuma ngo wewe reka gutaha ntibakubarira umunsi uzotahira ntibakubarire n'itariki uzosubira gutahira ahubwo bukagumuba mu nkambi atana kimufise nk'akarorero umuntu tubana muri village ya mbere bamwita Isa bamwita Izerimana Isa ariko bari bamutoye ko azotaha itariki 8 zitariki 8 yatashe basubira mu mara ko azotaha itariki 14 bambe 15 15 bamusubije inyuma ngo nturimwo ugwaye corona acasubira mu nkambi kandi afisitike noneho kuwa kane yarasubiyeyo aho abandi batumiye ko yazotaye kuwa kane tariki ya 22 noneho basubiye kumwirukana ngo nasubire mu nkambi
abarundi canke impunzi bazisuzumwe bagasisangamwo umugera wa corona uvuze ko bazisubiza mu kambi
none bahejeje uhejeje gusinya bakaguha n'itike yo gutaha ariko ntutahe bakabukubarira kugwaye corona ugacusubira mu nkambi sinumva jo bakubariye kuko babakubarira ngo ugwaye corona wowe ntutaha subira inyuma kandi gusinya wasinye na corona baranenge bahejeje no kuyigupima barayigupima
none abo bantu bapimwe ingwara ya corona uwo mugera wa corona ntibaheza bagasuba bakabaha imiti ipfufaza canke bamerewe gute haheze igihe kingana iki bapimwe uwo mugera wa corona
abo bantu igihe gihaciye bapimwe kuwa mbere w'iyindindwi windwe yahera bapimwe itariki ya 11 bazotaha kuwa kane rukenze ariko ntibyabaye bikunda ko batashe baba bari ngo basubire inyuma ngo kubera ngo bagwaye umugera wa corona
mukavuga ko basubire inyuma baje mu kambi kandi
basubire inyuma bari nuba bari mu makambi niyo mpamvu za kukubarira ingene byamugendekeye kuko wewe nubo aracarimwo ari mu nkambi n'ubu turi ku
none abajejwe ikambi ntibatinya ko abo batoyemo umugera wa corona bashobora kwanduza abandi
abo batoyemo umugera wa corona twe twahora tubona babajyana ahantu bitwa ikigina ariko bo rero baciye babasubiza mu nkambi ngo nibasubire ngo mu nkambi mu mazu yabo
ibindi bintu mvuga ko ari nk'inzitizi mu gutahuka mumaze kubona n'ibihe mwebwe
inzitizi ziriho urahereza kwibaruza kandi no kwibaruza hari inzitizi muza murahura nazo kuko hari nk'umuntu ushobora kubona nkakangahe aje gukora nk'umuntu yifuza kumuntu usanga bigoye kuko hari umuntu avuga ati Jesse ntaha n'uwundi akavuga ati Jesse akagutaha rero kugira bagukuranye ko usanga bikugora kugira witahire wowe ubishaka indi nzitizi nuko naho umaze guheza guma wicaye ufise kandi agapapuro gusa baguhaye noneho ugasanga umuntu umwe aramaze ko bamwashisha inshuro zitatu ngo atahe adataha yitegura tekera ibintu ariko agasubizwa inyuma kandi urumva bamaze gutekera bamaze gusezera abantu
asubizwa inyuma na bande
asubizwa inyuma na minema midimari niwe ejo yabasubije inyuma bose hamwe na ntuzenya na jiriberi wo muri hasere
imvo abahanizihe
zabaha ndizera icyo kibazo aza kukwishura ingene bamubariye
muri iki gihe none mushyanahe byifashe gute muramaze kuronka isango ry'umunsi muzotahuka kumaze guheza nka byose
oya nabihejeje itariki ya 39 ariko nino saha sindabona isango ryo gutahuka
muri iki gihe muwaho gutemura cyane mu ikambi
tuba mu ikambi ariko nyine nawe urabyumva warahejeje ushaka kwitahira iwanyu ugumye mu ikambi kandi ufise agapapuro kakwemerera gutaha usigaje gupimwa corona no gusinya urumva ko utaba wishimye
kubiyerekeye ntimurapimwa umugera wa corona
oya ntiturapima umugera wa corona bagupima ku wa mbere ku wa kane uca utaha
nta sango rero mufise ko muzohava mupimwa nko muri ino
oya nta sango nimwe dufise nta kandi nta n'icyizere kubera amaze kubona abantu bamaze nko muri village wacu nkabangahe babasubiza inyuma bababarira do village ni waza kukubarira ati ejo uzoje gusinya wowe urimwo noneho ukagenda ugasinya kuzotaha kuwa mbere ugacu basinya basinya kuwa mungu kuwa mbere ugacu uja kwipimisha corona bahejeje kwipimisha corona ubusigaye kuzotaha ariko hageze kutaha ugaca wumva ngo subira inyuma n'ivyawe wabitekeye wamaze kubishikanahe ahantu baturaza bitwa kuri satellite hari amashuri rero umaze kubishikanaho ko abandi bakabasoma ugaca wumva ngo wowe ngo taha kandi warasinye kugomba gutaha na corona barayigupima bakabariye ngo ugwaye corona noneho usubiye mu nkambi
akabano gaduje dusozira makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikro mwari kumwe na Joe Diana ni nahazwe na makuru n'abategure nongera ndabashikiriza ndi muhira mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona yakoze mugenzaje Etienne Karekezi yaraduhagarikiye na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amaju yose ku izina rya bagenzi bacu bose reka tubike banure tubifuriza kuranirwa mu byo mwimwo byose naho ubutaha murahajyana hatajyana hararumwasi.